Jadi, Newsweek Amerika. Izwi ya Amerika ribanda anya kwashikiza ibiganiro vyaje mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC muri beneza nshuti mu dutero za matwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha kuri uyu wa gatanu habaye intambwe ya gatandatu y'ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'amakinga mu Rwanda Tour du Rwanda
abanyarwanda barimo gukina neza kandi ngira ngo nacyo narinegereje kurusha ibindi kubona ko abanyarwanda bitwara neza kubona ko nivo yabo itari kure cyane yaba ngaba abaprofesiyoneli nicyo cyangombwa ndimo kureba ahasigaye ibindi ni ukuzagerageza tukabyubaka bakagera kuri iyo nivo y'abaprofesiyoneli.
Uwo ni Aimable Bayingana ayoboye ishyirahamwe ry'amakinga ry'amahiganwa y'amakinga mu Rwanda ushimo kugenda abanyarwanda bariko babyifatamwo mu higanwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda ariko ribera mu Rwanda muri iki gihe. Turavuga no kuvyerekeye Burundi bufatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abanyagihugu. Tubafitiye ni ikiganiro ikira hamwe ni ivyereke ni ikiganiro kijanye no mwigeme w'ikimazi ukugene yoba ateye. Amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini cyahera mu Burundi, Aburundi bwifanikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abanyagihugu. Abajeje ico gisata mu bushikiranganje bw'umutekano baciye batanguza umwaka wahariwe kugwanya ibiza bishikira abana. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Mu guhimbaza uyu munsi wahariwe kugwanya ibiza ku isi, ubushikiranganje bw'umutekano buserukiwe n'abarongoye ico gisata batunganije inama yabegwa n'ibibazo by'abana kugira barabire hamwe inye n'abana bokingirwa bikomeye. Mwishyirahamwe Sojepaye Burundi ryitaye neza y'urwaruka n'amahoro ku bana bemeza ko abana bahura n'ibibazo bitari bike. David Ninganza riserukira imbere y'amategeko avuga ibijanye n'abana batazwi n'amategeko eka n'abagifise base batazwi
kuvyitwa mu dusa abana benshi batanditswe ico ni ikigo gihora dukora natwe kubera ubwa mbere ho extrait de l'instance CPA igugwa amafaranga none leta y'u Burundi ikokore kugira umwana avuge kuntu ariko umwanika amwaka amafaranga hanyuma ikindi nacyo ni ikintu cya ferekoni mu gihugu ngo gira so gira izina giriyumva n'iyura iyo niyo namukanyo y'u Burundi biragoye nyine dufise autant d'enfants à rester sous père inconnu c'est une grande catégorie des enfants non protégés père inconnu n'umumama adatorana umumama
kuri ico kibazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura yemeza ko kwandikisha umwana ata amafaranga asabwa n'abajejwe intwaro. Fredy Mbonima akanamenyesha ko mu itegeko nshikiranganje rishasha ribuza abajejwe intwaro kwandika umwana ko atagira se.
Mu itegeko nshikiranganje twaronse nuko ata mwana cyandikwa perekoni baravuze bati mubwire enquete aho umukobwa we yabyariye habe des investigations na les autorités locales gushika aho bamenya uwo mwana se yamubyaye ko ntaramubyaye bwite. Numva rero ko ngwera bizo tugora nk'ibyo bijanye na ma test ADN mugabo ubu institution dufise na mukobwa aza kwandikisha
kindi kibazo cagaruse kenshi ni kijanye n'amasanganya y'abana kogwa n'abagendesha ivyuma mu mabarabara. Baba bana eka na bamwe mu baba bafasha kujabuka amabarabara bemeza ko hari abategetsi batemera guhagarara kugira abana bavuye ku ishuri bajabuke.
Abamakira n'abamakiriti ndafise akantu narimbise mu ntiwe ndabakumva be naha mu mukuru bagahindukira bagashaka umuntu bagaca bashirutse. Hariho nari miduga abategetsi bamwe bamwe mpagarika ngo umuntu waduhagarika kandi umwambara afise bagaca kubagenda. Nahagaritse umuntu w'umutegetsi yaranze guhagarara ukuguru k'umwana yagira kugonga.
Antoine Nemakarongo y'urwego rw'igihugu rushejwe gukinga ibiza no gutabara mu bihe by'isibe avuga ko igipolisi kishejwe gukinga ibiza kitoshobora cyonyine kuba hose agasaba abantu bose guterera kugira amagara y'abana yubahirizwe. Nemako akavuga ko abatwara imiduga bari bakwiye kumenya ko kubahiriza abari ku maguru ari itegeko.
Bidoze bati hariho n'abategetsi muri mwebwe dutari ukubaho ngo tujabuke batatwemere kutubwira cyane cyane umuntu atwara imodoka kandi biranze amategeko y'ibarabara yuko umuntu ari ku maguru afite uburenganzira gusumbya umuntu wese ari mu cyuma aha muntu wese yumve yuko umwana ari kajabuka tumukingire mugabo na aba bantu bari kumaguru kandi tumenyere kujabukira atariho hose tubahirize natwe ibarabara
umunsi muza makungu wayo kugwanya ibiza wahimbaje kucivugo gukingira abana bacu ni igikorwa ca twese ubushikiranganje bw'umutekano bukaba bwatangoje umwaka wahariwe gukingira abana uzorangira kugenekerezo rya mbere kwezi kwa gatatu muri 2020 umunsi muza makungu wahariwe kugwanya ibiza watanguye guhimbazwa ku isi mu mwaka w'1972 mu gihe uyu munsi watanguye guhimbazwa mu Burundi mu mwaka wa 2009 ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze remo kuri iyo nkuru naho mu Rwanda kuri wa gatanu habaye intambwe ya gatandatu ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ry'amakinga mu gihugu Tour du Rwanda umunyapolonye Peri Zemislav Kasper Kiewicz akaba aserukira ekipe ya Delco Marseille Provence yo mu France niwe yabaye wa mbere Merawi Kudus umunya Eritrea aserukira Astana yo muri Kazakhstan aracambaye umupira w'umuhondo yellow jersey bagenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ariko akurikirana iryo higanwa ari mu Rwanda araduha ibindi kuri iyi nkuru
Isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka wa 2019 rigeze mu mahina kuri wa gatanu hari hagezweho intera ya gatandatu yari ishaga n'ibirometero 121 abasiganwa baturutse i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru basoreza i Nyamata mu Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba wahiriwe n'urwo rugendo kurusha abandi akagera ku murongo usoza ari uwa mbere ni umunyapolonye Przemyslaw Kasperkiewicz ukinira ikipe ya Delco Marseille Provence mu Faransa yakoresheje amasaha abiri iminota 49 n'amasegonda 57 yaje akurikiwe n'umunya-Espagne Pablo Torres Muino wo muri Inter Pro Cycling Academy mu Buyapani hagati yabo harimo ikinyuranye cy'amasegonda 3 wa gatatu yabaye Youssef Regigio mu ikipe y'igihugu ya Algeria abanyarwanda bashoboye kubona imyanya myiza ni Samuel Mugisha ukinira The Mission Data for Quebec muri Afurika y'Epfo wabaye wa 7 na Valence Ndayisenga w'ikipe y'igihugu Team Rwanda warangije ari uwa 8 mu gihe hasigaye intera ebyiri zonyine kugira ngo irisiganwa rirangire abenshi mu barimo kurikurikirana basanga kuba umukinnyi w'umunyarwanda yakwegukana nibura etape byaba ari nk'inzozi
Kumbizu kuri ibihembo byarahindutse ubungubu byikubye nka gatatu ubwo etape ihembo cya etape utsinze etape ni amadorari 1,400,000 hafi miliyoni n'ibihumbi by'amanyarwanda ntabwo washaka kukwemera ko wapfa kugenda uko ariko kose ngo uyitsinde biragoye rero ariko wenda navuga ngo abanyarwanda mu kugerageza za eshape hari igihe bazazigerageza kuko abakinnyi barimo hano kujya kuvuga ngo mwamurebe umurongo wapfa kubatsinda ntabwo byoroshye ariko strategi z'abanyarwanda kumenya umuhanda akaba yajya muri eshape hari igihe perezida yarangara wenda umunyarwanda akazatwara itatu ariko kuvuga wenda ngo mwabugirana nayo n'abantu bagabo harimo abagabo benshi bakomeye ntabwo byoroshye
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana ashimangira ko icy'ingenzi ari uko abanyarwanda barimo gukina neza ibindi ngo nukurushaho kubaka umusingi w'ahazaza
Ibyo kubona etape ntabwo nabivuga kubera yuko n'abandi barazishaka icyo navuga nuko abanyarwanda barimo gukina neza kandi ngira ngo nacyo nari ntekereje kurusha ibindi kubona ko abanyarwanda bitwara neza kubona ko nivo yabo itari kure cyane yaba ngaba aba professionnel nicyo cyangombwa ndimo kureba ahasigaye ibindi ni ukuzagerageza tukabyubaka bakagera kuri iyo nivo y'aba professionnel niyo mpamvu rero twazamuye n'icyiciro cya Tour du Rwanda
kugeza ubu ku rutonde rusange classement general umunya Eritrea Merawi Kudus wo mu ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan niwe ukiri ku mwanya wa mbere n'ikinyuranyo cy'amasegonda 17 hagati ye n'umukurikiye ariwe Rein Taramae umunya Estonia ukinira Direct Energy yo mu Faransa wa gatatu ni Matteo Badilati wo muri Cycling Academy yo muri Israel Didier Munyaneza wo muri Benediction y'i Rubavu na Valence Ndayisenga w'ikipe y'igihugu nibo banyarwanda bonyine bagaragara mu bakinnyi 10 ba mbere umwe ni uwa 8 undi akaba wa 9 kuri wa gatandatu harakinwa intera ya 7 ari nayo ibanziriza ya nyuma abasiganwa barahaguruka inyamata isatanu berekeza mu mujyi wa Kigali bazenguruke mu bice binyuranye biwugize mbere yuko basoreza imbere y'inyubako y'abashoramari izwi nka Mike urwo rugendo rureshya n'ibirometero 84 umukinnyi wa mbere ategerejwe kugera ku murongo usoza isasaba yari Claude Munyandinda inyamata
Kira
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Birakenewe ko mu mashuri abana bigishwa ibijanye n'irondoka hamwe no kwikingira umugera wa sida abanyeshuri bonyine ubwabo cyo kimwe n'abarezi babo. Baravuga ko bafise icyo bifasha na cyane cyane ko abana baheza bakamenya kugene baca bigenza mu mibereho yabo ya misi yose mugenzi wacu Francine ndiho kubgayo aratubwira ibindi kuri inguru.
Mu mashure harabaho inyigisho zijanye n'ingeno rwaruka rukwiye kwigenza mu bihe vya minsi yose. Muri zo harajamwe ibijanye no kwikingira umugera wa sida. Bamwe mu banyeshure twayaze bo mu mashure yisumbuye baratuganirira kamaro k'inyigisho nk'izo. Ahanini bari guko umugera wa sida ufata n'ingeno bo kwikingira.
Kenshi baravyigisha mu mashure yisumbuye, ngo we muri fondamentale baravyigisha guhera nko mu indwi, barigisha ingwara zifatira mu bavyirondoka zandukira kenshi zidakira. Kenshi batwigisha sida ingene ifata, bakatwigisha ingene twoyikingira. Ubuye benshi ntibagitinya kuyivuga, umuntu amaze kumenya ko ayigwaye baramwigisha ingene yofata imiti, bakamwigisha no kubana n'abandi mu kwikingira no kwirinda kuyanduza abandi akaja no ku miti. Umaze kumenya yuko ariho umwana mwamwigana kwa yumugera, uca muja muramwegera mukamwereka yuko ari umwana nk'abandi kubera bamaze kuvyiga. Abana baca bakura bazi ico bari, ntibasubiye gutinya no kuja kwa muganga kuyipimisha kugira bamenye amagara yabo uko yobameze.
Uyu wundi nawe ati hari igihe usanga hari abanyeshuri bafite ico bazi ku bijanye n'uwo mugera wa sida gusumba abandi kubera inyigisho bagiye bararonka. Muri ico gihe biba vyiza bazisanga ije abo bigana.
Abanyeshuri bamwe bamwe usanga bafite ubumenyi butandukanye, bamwe ugasanga baragiriwe amahirwe yo kuja mu maformation mu nyigisho zijanye n'iyo ngwara y'umugera wa sida, ugasanga barabifitemwe ubumenyi. Abandi ugasanga barakerebutse bakunda kumviriza cyane gusoma ibinyamakuru ahana hariya, rero hakaba n'abandi atakintu kinini babizi ko birakeneye uko abanyeshuri ubwabo bicaye hamwe bashobora kuganira kuri ibyo bijanye n'uwo mugera wa sida, bakavuga uko isanzwe yandura, bagaterana ibyiyumviro kugira ngo ibyo badatahuye bagashobora kubaza ababakurira, nka cyane cyane abigisha basanzwe babigisha bacanke abavyeyi babo, aba bakuru babo, abo bashobora kubahuka kugira ngo bashobore kumenya ibijanye niyo ngwara y'umugera wa sida, kuko utabimenye ubandanye utamenya nyene ni hahandi usanga abo banyeshure bagiye no kwishora mu mibonano mpuzabitsina.
Umurezi yaganiriye ijwi rya Amerika aremera ko abana bigishwa mu mashure ibijanye n'ingene bo kwigenza mu myaka yabo y'ubuyabaga, ariko ngo bifise uko bikogwa kugira bigira kamaro.
Ni ibintu na leta yashize mu ntonde z'ivyigishwa mu mashuri, rero birakogwa mugabo ntibifa uko gukora ko kose kubera yuko ni ibintu utegereza kwanza ukitondera. Hari havyigisha mugabo akavyigisha nabi, ariko mu bisanzwe ni ibintu witondera, ukaraba abanyeshuri ufise, ukaraba imyaka barimwo, ukaraba ibyo utegereza kubabwira n'ibyo utegereza gusigaza, kuko ahanini abayabaga ubabwira ibintu baba batanguye kubona mu buzima bwabo. Kurabona ubuzima bwo mu gisagara abana urasanga bazi ibintu utazi iyo babikuye, rero birakenerwa yuko umwigisha aza kwigisha ibintu abona bijanye n'imyaka yabo, kuko hejuru y'imyaka yabo nise gusanga batariko banabitahura, ahubwo usanga ariko baja kurondera kumenya ibyo wabigishije.
Ikindi umwigisha avuga nuko basanze by'ukuri abanyeshuri bitaho bene ivyo vyigwa gusumba ibindi, eka niyo babajijwe barishura nk'abatahuye.
Uriko uravyigisha ahanini abana baragukurikira gusumba uko bagukurikira mu bindi vyigwa, aho ni ucubona yuko ivyo kurabigisha bijanye nabo bijanye n'imyaka yabo, hama baranabazwa kujya basanzwe babazwa mu bindi vyigwa, ukaraba yuko ico cigo bacitayeho ivyo kurabiga bagira ico basigaranye. Mugabo hoho ntubaza kujya ubusanzwe ubaza mu bindi byigwa, hoho ubaza ibintu uba wibaza yuko uba basigaranye utarinze uraja mu bibye twita amanote uba wabahaye.
Ni byiza ko abigisha bitondera ibyigwa nk'ibyo bagaho umwanya ukwiye abanyeshuri kugira batahure, gutyo bigafasha abana gukurikira izo nyigisho bisanzuye bagashobora no kubaza icyo badatahura atagutinya. Francine ndio kubwaye Bujumbura ku bwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Umwigeme w'ikimazi yobateye ate nivyo mugenzi wacu ari yanitanga ishaka yaganiye na Ntezimana Ani na Dege yayoboye na Deje yayoboye ihinguriro ry'abigeme bahawe inyigisho ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kabiri Bujumbura mu Burundi zo kwiteza imbere. Hari mu kivugo umwigeme w'ikimazi mu kibano cishirahamwe ryabo ry'abagenzi b'amahoro no kwinonora imitsi atangura avuga ishyirahamwe ryabo iryo ari ryo n'ibisabwa kugira umwigeme akinjiremwo afashwe gutangura imigambi yiwe yo kwiteza imbere.
Ishyirahamwe ryacu ishyirahamwe rihurikiyemo urwaruka turi hagati y'imyaka 18 na 38 turakora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi, ariko haruhande y'ibyo turakora n'ibindi bikorwa biduteza imbere mu kibano. Ego
ni byiza cyane. None musaba iki kugira ngo ababigeme binjire mu ishyirahamwe ryanyu muri rusange kugira ngo umwigeme abumva ashobore kwinjira mu mugambi wanyu muri ishyirahamwe kugira nabo nyene yige kwiteza imbere? Musaba iki?
Icyo dusaba ni uko cyambere nuko aba ari umuntu ari ku ishuri yiga cyangwa yahejeje amashuri, hanyuma mukandikirike umukuru w'ishyirahamwe, hanyuma nawe akarizana muri assemble generale ikaryemeza cyangwa ikarihakana. Ugabo iyo yaciye ishure ketagiwe ntirishobora kwanka, haba hariho ngira izindi mvo zikomakomeye zotuma ataba mu ishyirahamwe.
None muri buri nk'abangahe muri iki gihe abari mu ishyirahamwe ryanyu?
Turi hagati y'350 n'360 twese hamwe, abasore n'abigeme n'abamaze kubaka.
Sibake na gato sibake. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika twatangiye kubabaza ku mbuga ngurukana bumenyi icyo ari cyo umwigeme w'ikimazi, kuko kumbure mwebwe muramaze gushikira icyo ari cyo uwo mwigeme w'ikimazi cyane cyane mu kibano, mu musigura gute mwebwe iyo mwiko murasigurira bipfuza kuja mu ishyirahamwe ryanyu?
Kuri twebwe uko twabisanze, twasanze n'umwigeme ashobora canke agerageza kujana inyishu kibano kiba gifise muri make abica ategereza gukora mu mwanya wo. Ego
none zimwe mu nzitizi mubona abigeme mu Burundi cyangwa kumbere no mu Rwanda mu karere abigeme muri iki gihe, zimwe mu ntambanyi cyangwa inzitizi bahura nazo mu buzima cyane muri iki gihe ni nk'izi?
Bya mbere harimo kutiha agaciro, kutamenya valeur Imana yabahaye. Ubwa kabiri kandi ikibano kiracyatuzibiye, kiratubera intambamyi, kuko urashobora gusanga n'umubyeyi yakubyaye yakwibarutse abo muhereranye mu banye hafi haribo kugeza no munsi ibintu bakumvisha neza yuko wowe utoshobora, kandi ubiravye ubigerageje usanga ubishoboye kubikora, kandi ukazana ihinduka ridasanzwe aho uherereye canke mu gihugu.
Kenshi babishivuga kubera ubura umwigeme canke bimwe nko mu byo baba ababyeyi bavuga canke abantu mu kibano bikumira umwigeme nk'ibi. Akarorero
bashobora gusanga ego umubyeyi yaremeye umwana ko aja ku ishuri, aho simvuze babandi usanga umwana w'umwigeme, kuko hariho abatarabona neza akamaro k'umwana w'umwigeme yagiye ku ishuri. Ego ugasanga hariho umubyeyi arungitse umwana we ku ishuri, ugasanga ashaka yuko nimba avuye ku ishuri ni muhira n'ahandi hantu agomba kuja. Ibyo ntibikwiye kumwigeme ego kumubwira amadevoir yiwe icyo ategereza gukora akicara akabikora, hanyuma haruhande yibye akarondera utundi tuntu hirya no hino dushobora kumuteza imbere, akarondera amakuru akagenda habandi bariko barakora nimba ari amakampuni kanaka ama entreprise kanaka cyangwa mu mashirahamwe hari abavyeyi bakenera ko abana bajya mu mashirahamwe abana babigenda bajya mu mashirahamwe kandi bari mu mashirahamwe barungurana ibyiyumviro n'abandi bantu muri ico giburamo ku mirire bidasanzwe kuko hari icyo atazomenya mu ishuri gusa ntibihagije ariko birakwiye ko aronka abandi bantu batigena mu ishuri kumbere nabo baciye ku yandi mashuri bumvirize icyo bavuga bumvirize icyo yumve nabo icyo biyumvira kuri ico kintu ku mu kubaho kwa misi yose ugaca usanga biramubereye intambami kuva ku ishuri agaca aguma muhira mva azoguma muri bimwe byo ku ishuri gusa ibisigaye n'umubazi ni wa wundi aca aheza leta mpakazi nkeneye ko leta impakazi kandi yaja mu bandi usanga akazi ku bandi
Je ni kintu gihambaye cyane uvuze kuri ako karere rutanze ani kuko hari n'abandi twaganire mu minsi yahera bavuga yuko amashyirahamwe ari ikintu gihambaye kandi ko amwamwe abari amashyirahamwe asanzwe y'ukuvyina indirimbo z'umuco w'ikirundi ugasanga ari ku muvyeyi ntabitahuye umuvyeyi yabonye ko ari ibintu byo gutumwanya ariko muri aya mashyirahamwe nuko bivuze murahigira byinshi
Yego amashyirahamwe turahigira byinshi ukuriga kubana n'abandi biga kubana naba iyo wundi ari karayaga urashobora kwanariza ukamenya no kumva abandi bavuga ukamenya n'ikungenda abandi bahana ijambo uko ibyo muhira nibikwiye gusa ntuzoguma muhira gusa urakeneye gusohoka urakeneye kuja hanze erega umwigeme yuri indege nawe nibiramubera ako nakarorero yuri indege ku bw'icyumviro ciwi kuko urashobora gufata icyumviro cy'umwe agafata n'icy'uwundi abiteranije bikamubyarira nawe ikindi kintu gishasha azanye kidashobora gufata abandi niba nimba yagumye muhira adashoboye kuja mu bandi muri ayo mashyirahamwe yiteze imbere akorane n'abandi yumve bashiyuko ashobora kujya amasaha indwi y'ijoro ariko arakora ikintu gishobora kuzoteza imbere igihugu ni kwa kundi usanga tuguma muri bya bindi duhakwa kwisanga muri ya mico ya kera ikira cyane aho mwigeme atemererwa no gusohoka ngo aje hanze yaguma ari uwo mu rugo avuye kurima kugusenya kuvoma agaca he ku mwana bikaba biraheze ariko no munsi arabashikiranganje babikora neza gusumba mbere nibyo n'abagabo
birumvika nibyo cyane birashoboka kandi bya biraboneka barahari barahari ari wakoze cyane kuri izo nsiguro kandi turaza kuzigaruka ko n'izindi nyinshi ariko nk'uko mubizi iki ni kiganiro gihijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika reka nabo nyine tubaka ryo imirongo ya telefone iruguruye duhere kuri Adolphe mahoro neza Adolphe
mahoro cyane
urahora komeye
yego ndivyo
duga ku ijambo
none iryo shira hamwe riraba nk'ababaciye ku ntebe y'ishuri cyanke n'ababagize ingorane zo kubandanya amashuri yabashikira mbakora iki kugira ngo bashikire nabo batagira ibibazo byo kujya ku ishuri
yego turabafasha cyane rero n'umugambi wacu twatanguje twise tujyane mwigeme nisanze twawutanguje twarabanje ubwacu turiyubaka turaganira turabona igikwiye hama bamwe muri twebwe turatangura turakora n'abandi bakiriko baraziyumvira bagomba kubijyana ku mugaragaro abo turababona barahari mu ishyirahamwe ryacu niho twabonye yuko bidakwiye ko dukora twenyine turavuga ati reka dusohoke hanze tubwire n'abandi igituma twakira umwigeme yaciye ku ntebe y'ishuri ni kubera yuko biratworohera cyane gutahura ibyo twe tuba twifuza uyu rero niwe aca agaruka akadufasha kujya gusanga ba bandi ntitwavuze ko tutabafasha turabafasha turabyumvira ko cyane rwose kuko turabakeneye uwo mwigeme uno musataciye ku ntebe y'ishuri ntikibuza yuko ejo zibaruka ikibondo kandi icyo kibondo ni icy'igihugu kandi nawe nyine n'ubw'igihugu imva nitujane mwigeme nta n'umwe tugomba gusigaza inyuma uwize turamukeneye turamusanga ahandi tugakorera ku ngabire yiwe tugakorera guca kunda tukamushigikira tukamutera intege kuko ujya mwana wiwe tutamufashije nawe nyine ubwo tutamufashije gutera imbere ibyo azogaruka kutugora atosegaze cya kibano twifuza ko kiba cyiza cyane bityo dusanga iterambere umurindi tugifuza ko ntibyashoboye kuza abo bigeme rero ntibakumiriwe mu ishyirahamwe ryacu gusa icyo ntitubagira abamambira abanywanyi ariko n'inshuti zacu kuko turabasanga aho bari tukabashigikira tukabafasha kandi uwo bahamagaye muri twebwe arashobora kubitaba
wakoze cyane reka twakire na Bunane Bunane uraho
muraho neza
mahoro mahoro
yego kuri twese
duhere kuco wewe wiyumvira umwigeme w'ikimazi ameze ate
ubundi ubundi nubwo nta numwe neza cyane ariko wenda ntoranye nabo njya mbumva kuko mperereye mu majyepfo Rwanda ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo ni ukuvuga ngo umwigeme w'ikimazi ni wa mwigeme wita agaciro mu byakora byose murantunga ndavuga ikinyarwanda
nta kibazo ukomeza
noneho akaba ari wa mwigeme utabona mu bikorwa by'ubukozasoni nanone akaba ari wa muntu uha agaciro buri kimwe cyose yaba umuntu yaba n'ikindi kintu ariko kigomba agaciro uha indero abana beza abana yabyaye nziza muri rusange agendera mu mucyo uko bigomba kandi aba bana nabo muri sosiyete akagerageza kubabanira neza ndetse n'umugabo wiwe mbari ko mbivuga
mbega none gabonane ibyo byo bitandukanye n'ibisabwa kuba umusore w'ikimaze cyane nawe nyine uko nyine
ntabwo bitandukanye
nico kimwe
ntabwo bitandukanye rwose ubundi buri kimwe cyose ku mpande zombi waba umukobwa cyangwa umuhungu icyo asabwa nawe uragisabwa kimwe nuko icyagomba kukubahira nk'umugabo nawe ugomba kukimwubahira nk'umugore
urakoze cyane anini aba hari icyo wifuza kongera ku byo Bonane yavuze ku by'umukenyezi umwigeme w'ikimazi icyarico ariko kandi nifuza kugaruka kuri cya kindi twavuze cerekeye gukumirwa no kudashobora kurekurirwa gukora ibintu bimwe na biri yabishobora kugufasha mu buzima bwa misi yose nk'umwigeme hari ikibazo cerekeye kuyexprima niko tuvyita mu gifaransa ariko gushikiriza icyumviro no kushikiriza ikikuri ku mutima neza mu buryo bwumvikana twamaturarika abigeme abakenyezi guhamagara bashikiriza ibyumviro byabo ariko ku munsi wa gatanu umunsi twabahaye umunsi w'ikiganiro cyabo usanga atanu umwe hamagaye usanga atanu umwe mwenga sinzi ko ariko utavyitaho canke ari gutinya kuri wewe uko kubona badashikiriza ibyumviro byabo mu biganiro nk'ibi bibaranga ubuzima bwabo ni kubereke
ego jewe kuri kubwanje numva bigaruka ahandi kuko hari ukuntu ushobora kubaho mu kibano kubera ukuntu ufashwe neza udahawe agaciro hari ikintu wakoze umumenya kirasuzuguye wowe wari wumva umenya n'icy'agaciro ugaca ubona barahaguruka utagisuzuguye nk'aho umenya ntacyo kimaze icyo bituma ikintu cyose wiyumviriye gukora cyangwa ushatse gukora ubwo umubona umenga n'ubundi kiraza gusuzugurika ntacyo kijya gufasha sosiyete ntacyo kijya gufasha cya kibano ugaca wumva umenga wohora abo bigeme bigaruka ahandi iyo ngorane nyamukuru irahari ahubwo ikintu mbona rewe ni ukujya kubirengera kuko no mu byo twavuganye muri iyo konferansi n'ikintu umukonferansi yagumye agarukako na premier dauphine ndimo yaratubwiye yuko umwigeme cyangwa umukenyezi ubwa mbere ntibiyemere wenyine ubwawe wiha agaciro wumve ko ari wowe nyine ushoboye nawe kugira icumi ari igihugu ushoboye kugira icyo ushoboye gukora aho uherereye kandi ibintu bikagenda neza nabwira yuko igihe cyacu ni iki n'ukuri birakwiye ko duhaguruka tutabarengeye abagabo kuko hari icyubahiro Imana yabahaye turakibubahira kujya nyine bimeze mugabo kuvuga akari ku mutima ntibisigura ko tubarengeye nibasaba ko tuva muri utwo tuntu twateye tutamaze tugakora tutavuga kuko ni igihe cyacu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC imbere yuko dusezerana dusubiye tubibutse inkuru ikomeye ku bakunzi b'umupira murantunga b'inkino ko kuri uyu wa gatanu mu Rwanda habaye intambwe ya gatandatu y'ihiganwa mpuzamakungu ry'ubusiganwa ry'amakinga mu Rwanda bita Tour du Rwanda umunyapolonye aserukira ekipe ya Delco Marseille Provence yo mu Bufaransa akaba ariwe yabaye uwa mbere Merawi Kudus w'umunya Eritrea serukira Astana yo muri Kazakhstan akaba acambaye umupira w'umuhondo yellow jersey mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda akaba abandanya gukurikirana rero iryo higanwa mu Rwanda ririko riba muri iki gihe amakuru rero twari tubafitiye kuri sahani yagaruke kuri radio ijwi rya Amerika adushimire engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma afasibwe beyeho yafashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni Edigwema kuri micro management Fidenio ngapa wandanye mudukurikirana mu biganiro biri imbere.